Murachateza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwongeye kwirirwa, ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza. Ijwi rya Amerika nk'uko mubizi ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Ministri w'ingabo w'u Burundi arahakana amakuru avuga ko abasirikare b'igihugu cye bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burasirazuba.
Nuko atabasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu cya Kongo, kuko abasirikare b'u Burundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano.
Alain Fibert Mutabazi ni ministri w'ingabo z'u Burundi arahakanira ayo makuru avuga yuko ingabo z'u Burundi zirimo zirwanya imitwe y'inyeshyamba z'abarundi muri Kongo. Algeria, Nigeria na Niger basinye amasezerano yo gufatanya kubaka umuyoboro wa gaz wambukiranya ubutayu bwa Sahara. Abategetsi batandukanye b'u Burusiya, ubu Fransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barazenguruka ibice bitandukanye bya Afrika bashakisha ubafasha mu bitekerezo byabo ku ntambara yo muri Ukraine. Naho President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na mugenzi we w'u Burusiya Xi Jinping baganiriye kuri telefone uyu munsi ku bibazo birimo umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byabo ku bijyanye n'ikirwa cya Taiwan n'intambara yo muri Ukraine. Ikaze muri aya makuru, amakuru arambuye n'inyuma y'aka kaziki. Nk'uko rero nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, Algeria, Nigeria na Niger basinye amasezerano yo gufatanya kubaka umuyoboro wa gaz wambukiranya ubutayu bwa Sahara, umushinga ushobora guha Burayi amahirwe yo kubona gaz ituruka ahantu hatandukanye. Ni inkuru ya Fidele Niyongabo.
Ivyo bihugu uko ari bitatu vyumvikanye kuri uwo mugambi mu kwezi kwa gatandatu. Arkaba yabwiye abamenyesha makuru inyuma y'ibirori vyo gutera igikumukuru y'amasezerano ko ivyo bihugu bitatu bizobananya ibiganiro kugira bishike ku mugambi wavyo mu buryo bwihuta bushoboka. Ugambi werekeye uwo muringo utwara umwuka utanga ingufu ufise agaciro k'imiliyaridi 13 z'amadolari, ushobora kuzorungikira karere ku Buraya metero cube miliyaridi 30 ku mwaka. Nk'uko bitangazwa na televiziyo muri Algeria Ena TV, itegekanijwe ko umuringoti uzoba ufise uburebure bw'ibirometero 4,418, itegekanijwe ko uzotangurira ahitwa Wari muri Nigeria, urangirira ahitwa Hasi Ramelo muri Algeria, aho uzohura n'indi miringoti isanzwe ihari itwara umwuka mu karere k'u Buraya. Iciyumviro cereke uwo muringoti cashikirijwe haheze imyaka irenga 40 amara intambwe zo kuwushira mu bikorwa zikaba zarahagaze. Gusubira kunagura uwo mugambi bije mu gihe gihambaye aho umuryango w'ubumwe bw'u Buraya uri kurondera kugabanya urugero rw'umwuka utanga inguvu ugurira mu Burusiya inyuma y'uko ico gihugu giteye Ukraine. Ubumwe bw'u Buraya uriko burondera ahandi bugurira umwuka utanga inguvu.
Abategetsi batandukanye b'u Burusiya, ubu Fransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo baragenderera ibice bitandukanye by'umugabane wa Afrika barashakisha ibihugu byo kubashyigikira bitewe n'uruhande bahagazeho ku ntambara yo muri Ukraine. Fidele Niyonga baragarutse.
Abitekereza ibintu bavuga ko abo bategetsi bariko bahiganira bikomeye igihagararo cyabo kuri uwo mugabane mu buryo bitabibonekeza kuva mu gihe cy'imishyamirano yari hagati cyahoze cyitwa ubumwe bw'abasoviyeti n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bariko bagendera ibihugu bitari bike byo muri Afrika muri iyi ndwi. Samantha Power ayoboye ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID yaragendeye Kenya na Somalia mu ndwi iheze. Ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Linda Thomas Greenfield azoja muri Ghana na Uganda mu ndwi iza. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov mu rugendo yagize muri Afrika mu Misiri, Congo Brazzaville, Uganda na Ethiopia yarondeye kwerekana ko ibihugu byo mu burengero bw'isi ari byo byagirizwa iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa ku isi, mu gihe ibihugu byo mu burengero bw'isi byagirije Uburusiya ko buriko bukoresha ibifungurwa nk'ikigwanisho mu rugamba burimo navyo. Ku ntwaro ya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, Uburusiya bwararondeye gushigikirwa n'ibihugu byo muri Afrika mu kiringo c'imyaka itari mike. Ivyo vyibutse igihe icari ubumwe bw'abasoviyeti bwashigikiye imihari itari mike muri Afrika yagwanira kwikura ko intwaro za gikoloni mu rugendo Perezida w'u France Emmanuel Macron arimo muri Afrika yagirije Uburusiya ko gukoresha televiziyo zabwo nka RT mu ntumbero yo gukwiragiza propaganda yo gushigikira ingwano y'Uburusiya buriko buragira muri Ukraine. Yagirije Uburusiya ko buriko bugira imbohe amakungu mu kuzibira Ukraine kugira ntishobore gushorera hanze intete zayo. Yasabye ibihugu byo muri Afrika guha umugongo Uburusiya.
Federe Niyongabo bugumye hafi noneho utubwire ibyo president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na president w'Ubushinwa Xi Jinping baganiriyeho uyu munsi mu gitondo kuri telefone.
Ibiro vya President Biden vyatangaje ko abo bategetsi bombi bavuganye kuva igihe cy'isaha zibiri n'iminota 33 yo mu gitondo mu masaha yo mu buseruko bwa Amerika. Umuvugizi wa President Biden ku bibazo byerekeye umutekano w'igihugu John Kirby yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa gatatu ko Biden ashaka kubona ku buryo bwo kubandanya kuvugana na President Xi buguma buhari kubera bikenewe. Yatangaje ko hari ibibazo bashobora gukorana ko n'Ubushinwa mu gihe hari ibindi ivyo bidashoboka. Umuvugizi John Kirby yavuze ko imishamirano ku bijanye n'igice kibahari kiri mu manuko bw'Ubushinwa n'inyifato y'Ubushinwa muri ako karere byari mu byari bitegekanijwe kuganirwa ko ku munsi wa kane. Ibiganiro hagati ya President Biden na Xi bibaye mu gihe umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi ashobora kugendera Taiwan. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa Zhao Lijian yagabishije ku munsi wa gatatu ko bazokwishura n'inguvu zikomeye cyane kuri urwo rugendo rwa Pelosi. Yamara Kirby avuga ko Amerika itahinduye imigambi yayo ku bijanye n'ikibazo cya Taiwan kandi ko ivyo ari vyo Nancy Pelosi azogaragaza.
Fidele Niyongabo tugushimira kuri ayo makuru yo hirya no hino no hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu mbibutse ko ari kuri radiyo yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudusange no kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru ku karere k'ibiyaga bigari. Umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda Karine Kanimba ejo kwa gatatu yatanze ubuhamya muri komisiyo ishinzwe iperereza y'inteko ishinga amategeko ya Amerika Congress. Umutwe w'abadepite yayibwiye ko Leta y'u Rwanda imuneka ikoresheje akamashu ka Pegasus. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Karine Kanimba amubaza igihe yamenyeye ko telefone ye ndetse n'iya mubyara we zashyizwemo Pegasus.
Nabimenye umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri. Amnesty International yaje kundeba bamaze gukora ama recherche ku Rwanda n'iyo logiciel ya Pegasus yakamashu. Bavuga yuko bakeka yuko bashobora kuba banyumviriza, bansaba gufata GSM yanjye ngo bakore analyse. Narabemereye bahita basanga barabikora basanga yuko Pegasus yari iri kuri telefoni yanjye. Noneho hashize amezi abiri tumenya yuko na mu cousin Jean Paul nawe bamwumvirije, nawe bamushiriyemo Pegasus. Kandi ibyo byose byatangiye nyuma yuko bashiko u Rwanda rwashimuse papa wanjye. Rero nicyo gihe twarabimenye ariko twakomeje kuvugira papa no kuvugana n'abantu ku isi yose tubasaba ngo badufashe kumutabara. Noneho twaje kumenya yuko ibyo byose bakoraga byo kutwumviriza binyurana n'amategeko kandi ari ibintu bishobora kuzana consequences.
None niba ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe iperereza bifite ako kamashu ndetse hari n'ibindi bigo byakaguze, abakubwiye ko kashyizwe muri telefone yawe babwiwe n'iki ijana ku ijana uko kavuye mu Rwanda?
Leta y'u Rwanda niyo yashimuse papa wanjye, niyo yamukoreye iyicarubozo, ni nayo imufunze binyuranye n'amategeko, kandi ni nayo isi yose irimo irasaba ngo bamufungure. Leta y'u Rwanda ni nayo twabonye analyse y'abantu bakoze recherche muri telefone yanjye basanze yuko adresse email bakoresheje kugira ngo bamfekte telefone yanjye niyo nako Kamasho ni adresse email imwe yakoreshejwe kwa takabandi bantu baba journaliste aba politicien aba activiste bose bari relié ku Rwanda rero bashoboye gukora vuga yuko ari u Rwanda leta y'u Rwanda banshizeho iyo logiciel muri telefoni yanjye.
Wabwiye abagize iyo komisiyo yishinzwe iperereza ko nta munyamerika wavuga ko atekanye niba ako kamashu gakomeje gukoreshwa kandi nk'uko bivuga hakoreshwa amafaranga yavuye mu misoro y'abanyagihugu abo badepute bakiriye bate ukubona ibintu.
Abo badepute batangaye yukumva ko amafaranga y'imfashanyo bohereza mu Rwanda leta y'u Rwanda yakoresha kugira ngo bashimute abantu babavanye muri Amerika bakanayakoresha kugira ngo bumvirize Abanyamerika kandi byo binyuranye n'amategeko y'Amerika. Amerika yatanze imfashanyo zirenga miliyoni ijana na mirongo itandatu umwaka ushize. Kandi rero abadepute twavuganye uyu munsi babaye byabatangaje kumenya yuko ayo mafaranga bayakoresha mu kugirira nabi Abanyamerika, eko kandi bavuze yuko bashaka kongera gutekereza ayo mafaranga kandi bamwe bavuga ko byagombye guhagarara burundu.
Mbese magingo aya waba wizera ko abategetsi ba Amerika bakumvise bakaba bagiye guharanira ko yagarurwa mu muryango we?
Yego cyane. Nk'uko mubizi muri genocide papa yarokoye abantu barenga 1,200 kandi muri icyo gihe nago yigeze ata espoir yakomeje kugira kumenya yuko buri munsi agomba gukora ibintu byose bishobotse kugira ngo ashobore abo bantu sibabice bakazava muri hotel bameze neza nta muntu batwaye ubuzima. Yakomeje kurisika ubuzima bwe buri munsi kugeza yuko genocide irangira. Natwe rero ntabwo tuzaperda l'espoir, tuzakomeza tumukorere kandi tuzi neza yuko leta ya Amerika yavuze yuko papa bamufunze mu buryo butemewe yuko agomba kurekurwa kandi nabo bazakomeza gushyira pression ku Rwanda kugeza yuko barekura papa. Ubu ngubu tuzi neza ko papa azataha kandi tuzakomeza gutukore kandi papa azataha.
Karine Kanimba, ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste.
Karine Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda. Leta y'u Rwanda ntakiravuga ku byatangajwe na Karine Kanimba. Ijwi rya Amerika riracyashakisha abavugizi bayo, abavugizi ba Leta y'u Rwanda rero, kugira ngo bagire icyo babivugaho. Kugeza ubu ariko ntacyo baradusubiza, icyo bazatubwira birumvikana tuzakibagezaho tudatinze. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyakomereze mu Burundi. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ryitwa Burundian Human Rights Initiative ariko rikorera mu mahanga rivuga ko leta y'u Burundi yohereje mu ibanga rikomeye ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe y'inyeshyamba z'abarundi zihakambitse. Fidele Niyongabo aratubwira uko bimeze.
Iryo shyirahamwe ryatangaje ku munsi wa gatatu ko Burundi bwarungitse mu mpisho inteko amajana n'amajana n'imikangara y'imbonerakure mu gihugu kibanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'2021 kurwanya umugwi urwanya ubutegetsi Red Tabara. Ishyirahamwe Burundian Human Rights Initiative rimenyesha ko umugwi Red Tabara ariwo uronderwa cyane. Leta y'u Burundi ibona Red Tabara nk'umugwi w'iterabwoba. U Burundi buri mu nteko zo mu karere ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko byumvikanye ko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka izo nteko zigejwe kugwanya imigwi itari mike iwanye ubutegetsi yagizwa ukwiyongera k'ubwicanyi n'uruhagarara mu buseruko bwa Congo mu bigeramira umutekano w'ibihugu bibanye. Ishyirahamwe Burundian Human Rights Initiative rivuga ko abasirikare amajana n'amajana b'abarundi n'imbonerakure zirenga igihumbi bavugwa ko barungiswe muri Congo kuva mu mwaka w'2021. Leta ya Burundi iguma ihakana ko ari ibikorwa bya gisirikare ikora mu nyegero, imenyesha ko ivyo ikora ibikora isunzwe ibisabwa n'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika mu buseruko EAC, umuryango w'ubumwe bwa Afrika canke ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ishyirahamwe Burundian Human Rights Initiative rimenyesha ko abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure bamaze ikiringo kirenga imyaka 10 bahiga imigwi itwaje ibigwanisho igwanya ubutegetsi ikorera muri Congo. Iryo shyirahamwe rikorera mu mahanga ritangaza ko ryatororokanije amakuru yatanzwe n'abasirikare inshuti, abanywanyi b'umugambo uri ku butegetsi n'imigambo itavuga rumwe na leta. Yamara ntibashoboye kwemeza igitigiri nyakuri c'inteko zarungitswe muri Congo canke ibikorwa vya gisirikare vyahakorewe. Naho ryamenyesheje ko umugwi w'abahinga bawo batororokanije amakuru avuga ko zinjiye muri teritwari ya Uvira incuro 17 hagati y'ukwezi kw'icyenda k'umwaka urangiye n'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka.
Leta y'u Burundi irahakana aya makuru avuga ko abasirikare bayo bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo Eloge Wilika neza tubwira neza. Eloge Wilika neza akorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Kuri wa kabiri umushikiranganji wo kwivuna abansi no kwita habahoze ku rugamba mu Burundi yashikije z'ubushikiranganji arongoye bwaranguye hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu uyu mwaka. Alain Tribert Mutabazi yishimiye kubona igisirikare cy'u Burundi caterereye mu bikorwa byo kubungabunga ibidukikije, ukubikingira, gukomeza umubano mwiza n'abanyagihugu bukijejwe gukingira ku butaka bw'u Burundi no gukingira imbibe z'igihugu hatibagiwe ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bya Somalia na Centrafrica, iruhande yo guha imfashanyo z'imiti n'ibifungurwa abanyagihugu bakenye kurusha abandi muri ibyo bihugu. Aje kwerekana ibyushikiranganji bwiwe bwaranguye mu mezi atatu aheze. Mutabazi atwara ubushikiranganji bwo kwivuna abansi yishyuye ku bibazo by'amenyeshamakuru. Icyaje bwa mbere ni cyerekeye abasirikare b'Abarundi bavugwa ko bari ku butaka bwa Congo kuva mu mpera z'umwaka uheze baroye kurwanya imirwi y'inyeshamba y'Abarundi iri mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Congo. Iyo mirwi yayibuze mugabo yemeza ko atangabo z'igihugu zarungitswe kuyirwanya.
Nuko atabasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari mu gihugu cya Congo, kuko abasirikare b'u Burundi mu kuja mu bindi bihugu bagenda hisunzwe amasezerano abashobora kuba bitiranya ibi na biriya bafise impamvu yabo. Icyo tuzi gusa ni uko muri kariya karere hasanzwe hariyo imigwi iterabwoba ya Rede Tabara na FNL yazabavemo.
Ariko bamwe mu bavyeyi babuze abana nk'uyu yaganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko ababo baguye muri Congo bari mu bikorwa byo gukurikirana abarwanyi ba Rede Tabara muhari w'abarwanyi ufatwa na Leta y'u Burundi nk'uko iterabwoba. Uwo mutama twashimye guhindura amajwi yiwe kubera umutekano wiwe.
Nakamara amaze kuza wa muhungu, uwo muhungu wanyu aracyatura n'abandi, ariko numvise ngo bamutwara ngo bagiye mu nama. Imbere yabo hahita iminsi ibiri itatu nyine numva agakuru ati ngo barajaga cyane Congo, hari abantu bari kurajya gukana muri Congo baza kurwana ngo baze guhiga ngo abumuriro bitabara. Rero hageze ko cyageze iri gatatu umwana wanjye yaca indirimbo agikomera ashaba amashanyarazi, nyuma y'iminsi ibiri yarapfuye. Namwihangishije jeje cyampabwa n'agasura ko kizatiratiriza ko sinkiganga urumva n'akamaramata kabisa.
Reka n'uyu musirikare yatashimye ko umwidondoro w'umenyekana yavuganye n'ijwi rya Amerika ari mu karuhuko yemeje ko yahora mu misozi miremire ihanamiye Uvira muri Kivu y'amajepfo kurwanya Rwe Tabara.
Basanze bazanye n'amashitingi aho batujabukanamo abazi koga baroga batazi koga nabo bakabajabura n'amashitingi bajyana n'abamayimayi nyine baratudugana. Babaye bwa mbere nanjye buze mu gihugu cya Congo ahantu nakunda gukorera gusa ni mu kibira no mu micungararo ya Rukuko. Aho oye narakoreye cyane ntabwo je nari bwigerenje abakoroza ngende muri Congo. Ni misozi gusa, imisozi ni myinshi. Abakongomani bamwe bamwe barahabutse baragira ubwoba bariruka bamaze kutubana n'amashagoshi baragize uko babari baramuka bamwe bamwe bajya gusega indaro.
Ibishyirwano uyu mugabo yemeza ko yabuze umwana hamwe n'uyu musirikare bishimangirwa na Bernard Kadogotondo umukuru w'amashyirahamwe yigenga mu kiyaca Rusizi. Anuganuga ko hoba hakozwe amasezerano umutekano rwihishwa hagati y'ibisirikare bya Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC na FDNB y'u Burundi. Uko niko yabyiganije ujya Amerika mu biganiro cihari
Kongo. Sisi tunavyowaza kuna kuwa mkataba kati ya majeshi ya
Burundi twimvira ko ari amasezerano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'icya Kongo, kuko iyo binjiye ntibashaka ko aya makuru ashirwa habona. Nico gituma iyo bavuga bahakana ko atagisoda cy'u Burundi kiri muri Kongo. Ariko uvuye kwibarabara nimero ya gatanu rya Kongo riva Bukavu kugera Uvira ujanye rino barabara aho rica hose ukerekeza mu misozi, usanga hari urudabagi rw'abarundi n'abanyarwanda, imirwi itandukanye za mayimayi nibo bica bagakiza muri ako gace. Igisirikare cy'igihugu kigabi barabara gusa, ariko mu mihana y'amagrupe ya Kigoma na Bijombo n'ahandi hose hiyo mitumba n'uduce twiziziwe n'abagizi ba nabi nka mayimayi na FNL. Hamwe rero n'abasirikare b'abarundi kuko nabo barahashize ibirindiro byabo. N'ukuri ubundi ntibwohana kuko abantu babonetse ku murango riva binjira byaranatangaje abanyagihugu cyane, ariko abantu bwaramaze gufuka umunwa. N'ukuri nta kinyoma kirimo na gato. Naho Burundi buhakana kwa tangabo zabwo ziri ku butaka bw'umubanyi wabwo mu burengero bwemeza ko imyiteguro igeze kure kubyo zizoje mu nteko za EAC ziherutse kwemezwa n'abakuru b'ibihugu by'akarere Nairobi muri Kenya.
Imyiteguro y'abasirikare bazoja gufasha mu gihugu cya Congo mu rwego rw'akarere ibice bishika 99% baramaze kwitegura.
Atarinze kugaruka ku biharuro by'abasirikare b'abarundi bishwe hamwe n'abakomeretse canke abagizwe inyagano mu gitero c'intagondwa za Al-Shabab mu kwezi kwa gatanu guheze cakozwe kuri kimwe mu birindiro by'abarundi bikomeye muri Somalia. Umushikiranganji Mutabazi aje kwivuna abansi yavuze ko ubu ibintu byasubiye mu buryo. Eroje urikana neza ijwi rya Amerika.
Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko.
Yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko birasi muhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
mbiye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigende kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolence ya Gloria.
Kombo taxi yego muyitegurirwa na La Benevolence ya Grand Lac, ariko rero mukayegezwaho na Radio Ijwi rya Amerika buri wa gatandatu guhera saa kumi. Leta y'u Burundi ivuga ko yongereye ingufu mu byo kurwanya imitwe y'abagizi ba nabi bitwaje intwaro kandi bihisha mu banyagihugu. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano Gervais Ndirakobuca avuga ko mu gihe cy'umwaka umwe ushize bamaze gusenya imitwe irenga 35. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda.
Ubushikiranganje bw'intore yagati mu gihugu n'umutekano bumenyesha ko leta yatahuye ko umutekano w'abanyagihugu ari woshimikiro ry'ibikorwa byose by'igihugu, gutyo ko muri ico gisata hasigaye hashigwamo uburyo bwinshi bwaba ubw'amafaranga canke ibikoresho n'ibindi. Igihe yariko arashikiriza ivyo ubushikiranganje arongoye bwaranguye mu mwaka wose ku muhingamo kuri uyu wa mbere, umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yatangaje ko muri iyo ntumbero imigwi y'abagwanya n'abagizi ba nabi myinshi yasambuwe yaba yezwe canke yitazwe, ibigwanisho bitari bike birafatwa. Ndirakobuca yavuze ko iyo migwi yahora yinyegeza mu banyagihugu nko mu ntara za Cibitoke na Bururi.
Harahagaritswe abikwikwa kw'ivyaha 1,243, arasambugwa imigwi y'abagizi ba nabi 37. Amasaka asuzuma 1,800 yarakozwe, muri yo akaba ashoboye gufatwa inkoho 14 zo mu bwoko bwa AK-47, indwi zo mu bwoko bwa pistole, amagrenade 90 yo mu bwoko bwa offensive, 19 yo mu bwoko bwa defensive, igrenade 4 zakorewe mu gihugu c'Ubushinwa, amasasu 79 y'inkoho yo mu bwoko bwa AK-47, ibisasu bitegwa 2, ibibombe 3 bya mortier ya 60.
kugira ivyo bigwanisha bituzwe mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha bwo bushikiranganje bwemeza ko bwaturiye ivyafashwe byose abo byafatanywe nabo bagashikirizwa ubutungane. Muri ico kiganiro igipolisi cavuze kandi ko cafashe n'ibidandazwa vya magendo bitari bike hamwe n'ibiyayura mutwe. Umushikiranganje Gerve Ndirakobuca arabisigura.
Ibitenge 12,000 n'amajana 933 amatoni 27 y'ikawa yumye, imifuko y'isukari 88, ibiro 206 n'igice vy'urumogi. Harabayeho kandi kurandura ibiti 159 vy'urumogi. Gusesa amaritiro 9,217 y'inzoga zitemewe n'amategeko. Yose hamwe amadosiye 22,270 yaruguruwe.
Ico gisata ni naco kijejwe ikibazo c'impunzi n'abahunguka. Biciye muri ubwo bushikiranganje leta yavuze ko mu kiringo c'umwaka wose guhera mu kwezi kw'indwi umwaka weze gushika mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka impunzi zirenga gato 30,000 zatahutse mu gihugu c'amavukiro. Nyinshi zavuye muri Tanzania, abandi bahunguka bavuye mu Rwanda, muri Congo no mu Buganda. Aha ubwo bushikiranganje bwagiriye ko bumenyesha ko ivyo bikogwa byo gucungera umutekano no gusambura imigwi igwana ari kimwe mu bituma impunzi zitahuka kuko zica zumva zitekaniwe. Yamara kuri bamwe mu bakiri mu buhungiro baganiriye n'ijwi ry'Amerika mu Rwanda no mu Buganda, utwo twigoro twa leta y'u Burundi turacari duke kugira ngo bahunguke. Bamwe ndetse basaba uwo mushikiranganje gutera intambwe akabasanga mu bihugu bahungiyemo bakaganira.
Twene cyo bituraba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo.
Ubwambi nabasaba iko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza.
Umugore yawe kanye umugabo ni waza gucura twebwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwebwe.
Nta wuzijwe gutaha umuntu agataha ari wavyishakiye ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu ugotera abantu ubwicanyi ndengera butungane kutaguro nk'uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye ivyo byose nta biri mu gihugu.
Impunzi z'abarundi zigisigaye mu buhungiro ubuzirenga 260,000 nk'uko ishamwe mpuzamakungu HCR ribitaho rigemeza. Abarenga igice cabo bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi hafi gusoza aya makuru mu ngingo zayo z'ingenzi twababwiye. Umunyamerika kazi ukomoka mu Rwanda Karin Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina, ufungiwe mu Rwanda ejo kwa gatatu yatanze ubuhamya muri komisiyo ishinzwe iperereza y'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yayibwiye ko Leta y'u Rwanda yamwinjire muri telefoni kamuneka ikoresheje ka kamashu kitwa Pegasus. Yasabye kandi Amerika gukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rurekure papa we Paul Rusesabagina. Ntacyo Leta y'u Rwanda irabivugaho, ntacyo rero iravuga ku byo Karin Kanimba yavuze. Turacyashakisha abavugizi bayo. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu rikorera mu mahanga mu Burundi ryitwa Burundian Human Rights Initiative rivuga ko Leta y'u Burundi yohereje mu ibanga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare bayo kurwanya imitwe y'inyeshyamba z'Abarundi zihakambitse. Leta y'u Burundi irabihakana. Kubirebana n'umutekano w'imbere mu gihugu mu Burundi, Leta ivuga ko mu gihe cy'umwaka umwe ushize yashenye imitwe y'abagizi ba nabi bitwaza intwaro irenga 35, ibambura intwaro irazitwika, naho abatawe muri yombi bashyikirizwa inkiko. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden na mugenzi we Xi Jinping w'Ubushinwa baganiriye kuri telefone uyu munsi mu gitondo ku bibazo by'intambara yo muri Ukraine no ku makimbirane bafitanye ibihugu byabo bifitanye rero ku bijyanye n'ikirwa cya Taiwan. Ijwi rya Amerika ndabashimiye rwose ko mwakomeje kutubera abadatenguha, mukomereza aho ngaho, turabakunda kandi mugira umugoroba mwiza, murakarama.